VOA. Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri aka kanya mu makuru tubafitiye n'ibiganiro kuri isaha muri kumenaje ifite niyo ngabo amubandanya kutwumviriza kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Bimaze iminsi bivugwa yuko bagiritswe icaha kimwe n'abari abana bafutanganije ifoto y'umukuru w'igihugu ntibisa na gato kubera ko icaha bajya abana babiri bagiritswa baserukira abandi ni icaha cuko boba baragumuye abandi bana.
Uwo umuyobozi w'urundani rw'amashirahamwe yitaho ineza y'abana mu Burundi FENADEB Jacques Nshimirimana avuga ku bana b'abanyeshuri babiri bapfunzwe bagirizwa ko basibanganije ifoto y'umukuru w'igihugu. Iyi nkuru n'andi makuru twabateguriye turagaruka ku mukanya gatoyi ugume ku maradiyo yanyu. Radio ijwi rya Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere aho tuvuga ku Burundi mu gihe abanyeshuri bose bagirizwa gusibanganya ifoto ya Perezida Nkurunziza mu bitabo bari bafunzwe bahawe ikigongwe cy'agateganyo hari babiri batararekugwa ku bijanye n'iyo dosiye abo banyeshuri nabo ku ishuri yisumbuye ya komine Muramvya abashingwamanza bunganira n'urunani rw'amashyirahamwe itaye neza y'abana FENADEB basaba ubutungane kurekura abo bana vy'agateganyo kugira ntibasubire gutakaza ubundi mwaka. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Eloge Wirikaneza.
Abo banyeshure ni Alexis Mugera w'Imana na Parfait Irankunda wo wa mbere yarasanzwe arongoye abandi banyeshure ku ishuri ryisumbuye rya komine Muramvya bahagaritswe bongera batabwa muri yompi mu kwezi kwa gatandatu w'umwaka bagifatwa bagiye gufungirwa mu ibahoro rikuru rya Muramvya ahari hasanzwe hafungiwe abandi banyeshure barenga 10 bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo by'ishure. Urunani rw'amashirahamwe yitaho ineza y'abana mu Burundi FENADEB rwemeza ko rwabwiwe n'ubutungane kw'abana badafungiwe dosiye yo gufutanganya amafoto ya Perezida Nkurunziza. Jacques Nshimirimana umukuru w'urunani FENADEB.
Ni kibazo vy'ukuri naho bimaze iminsi bivugwa yuko bagiritswe icaha kimwe n'abari abana bafutanganije ifoto y'umukuru w'igihugu ntibisa na gato kubera ko icaha bajya abana babiri bagiritswa baserukira abandi ni icaha cuko boba baragumuye abandi bana itarike 13 z'ukwezi kwa gatandatu mu gihe abapolisi bari baje guhagarika abana bafutanganije ifoto y'umukuru w'igihugu abana bo mu mwaka w'8 no mu mwaka wicenda. Murumva yuko ivyo vyaha bidasa, hanyuma iyi vyaha bidasa nibiba traité co kimwe mu butungane baratweretse yuko bafise ivyemezo. Ubu rero ico turindiriye kuri bo nuko baburanishwa, bamaze kuburanishwa dukurikiranire hafi urubanza rwabo.
Umucamanza wa mbere yafashe ingingo yihugumiza mu munyororo w'abanyeshuri babiri bari kumwe n'abashingwamanza babunganira barunguruje urubanza muri sentare isubiramo imanza yo kumugwa mukuru Bujumbura, ariko gushika n'ubu ntibararengutswa. Eric batungwa nayo umwe mu bashingwamanza bunganira abanyeshure bo ku ishuri ryisumbuye rya Muramvya.
Muri ico gihe twungurutsa twagumye turindiriye ko ubutungane bwoheba bukabarengutsa kugira ngo bubumvirize biregure kuri ivyo vyagirije mugabo ivyo ntavyo twigeze tubona. Twe tukagira tuti dufatiye ku kiringo bamaze bafunzwe ntaco buza ko nabo nyene bashobora kuronswa umwidegemvyo w'agateganyo narijya ivyo vyagirije bidafashe na gatoyi. Ko bobo duhere kuwitwa Mugero w'Imana Alex numwe mu ndongozi z'abanyeshuri bose akurira abandi bo bita doyen. Nta ruhara na rumwe yagize kuvyerekeye bijya byabaye kijya gihe ko yiga mu mwaka w'12 w'amashuri yisumbuye, abandi nabo bari mu myaka y'8 y'9 byongeye igihe bajya abana bahagarikwa we yari ku ishuri n'igihe habaye ibintu byo gushaka gukoranya abanyeshuri basigaye baje bagana we ubuyobozi bw'ishuri bwa kugana nawe.
Maître batungwana yasaba ubutungane kurekura ivy'agateganya abo banyeshure kugira ntibasubire gutakaza uwundi mwaka w'ishure.
Abo banyeshuri vy'ukuri bafungiwe ubusa ari naco gituma dutaka dutakamba habe ingingo ibarekura kujya byabaye ku bandi barekuwe bagirizwa gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu hama matohoza bandanye n'abana bafise imijyango bafise ishuri bahora biga ko naho bariko baraja ko umwidegembyo murumva yuko ari kirumara narije hasigaye imisi mike amashuri atangure muri kino gihe nta uzi kazoza kabo nta ukabona mu gihe bakivundiye mu ibohero
eka nuna ni Fenadeb gunga muri yabunganira abanyeshuri kuburana
ariko ico dusaba kuri aba babiri naho batagirizwa kuba barafutanganije ifoto y'umuguru w'igihugu nuko dusaba yuko nabo nyene botezurirwa bakabandanya baburana bidegemvye kugira ngo igihe icaha bagirizwa kizoba kibagiri ubutungane bukore kitabagiriye naho bezwe
ugufutanganya amafoto ya president mu bitabo byatanguye kwibonekeza mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka byatanguriye mu manuko ushibure ngero bigisagara cha Bujumbura muri zone ya Ruziba mu nyuma byarandagase mu ntara za Muramvya Ruyigi Cyankuzo bubanza Rumonge Bururi Gitega bubanza Karuzi na Muyinga mu ntara zimwe zimwe abavyeyi bari kumwe n'abajejwe indero n'intwaro hamwe n'abajejwe umutekano bashimye guhanisha abana ibihano bisanzwe babategeka kuriha ibitabo byononekaye muzindi ntara abanyeshure barafashwe batabwa muri yombi abana bashika 30 batarakwiza imyaka yo gufungwa muri bo bararekuwe ku itariki ya 21 mu kwezi kw'indwi mu mwaka abashinga amateka basabye ikigongo abanyeshure bose bari basigaye mu mabohero inyuma yaho abanyeshure barenga 10 bari bagifunzwe bararekuwe urunani rw'amashirahamwe hanyuma agateka k'abana Fenadeb rumenyesha ko ata muntu yohakana kwa abana batakoze amakosa mu gufutanganya amafoto y'umukuru w'igihugu ariko rwa runani rwibutsa ko ikibanza cy'abana ari ku ishure atari mu mabohero rukamenyesha ko rushimishwa nuko barekuwe bakaba bagiye gusubira ku ntebe y'ishure abashinga amateka bamwe bamwe basaba ko bakongereza unyigisho z'ukunda igihugu mu mashuri abandi nabo basaba ko abana bohabwa nyabuna inyigisho zo kubungabunga ibikoresho by'igihugu atari bitabu gusa kugira ngo muri kazoza nibazezwe amabanga y'igihugu ntibazokona n'izo bajejwe ero je urika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Urakoze Roje kuri iyo nkuru. Ugwaruka rwo mu ntara ya Makamba ntiruhurumbira ivyo gufasha ba ntaho nikora hisunzwe ibitigiri ivyo muryango utabara imbabare kwa Rouge abageze mu zabukuru nibo bitabiri ivyo bikogwa ugereranije n'ugwaruka umenyesha makuru wacu Fidelite Shasta dufitiye ibindi kuri iyo nkuru.
Imisi yose naho hose.
Imisi yose naho hose.
Tugira ubuntu.
Iyi niyo ndamutse bahurikiye umuryango utabara imbabare Croix Rouge. Kuva mu 2015 umuryango wa Croix Rouge mu Burundi warihaye intumbero yo kwegera abantu nikora basanzwe ba kumitumba. Twavyiganiye na Julien Njimbere umunyamabanga nshingwa bikorwa wa Croix Rouge mu ntara ya Makamba.
Kare Croix Rouge yari kugwiye kugwintara amabaragerageza kumanura gatoyi baragwashike gw'amakomine naho nyine basanga ntaho nikora ntarashikirwa ko ntaho nikora ba kumutumba umutumba rero woba uwinjiriro gw'umuryango utabara imbabare Croix Rouge kuko barya baba kumutumba ni nabo babona ntaho nikora ni nabo bamufasha
mu gihugu cyose cy'u Burundi iyo habonetse rimwe buri 50 bijukira kwinjira mu muryango utabara imbabare Croix Rouge ahantu basanzwe ba kumutumba hashashingwa icyitwa ikigo muryango ariyo unité collinaire nk'akarero mu ntara ya Makamba ku mitumba 132 igize 122 iri ku bigo muryango bya Croix Rouge twaragenda ikigo muryango kiri ku mutumba kibimba muri commune Kayogoro zone Kayogoro unoranya muryango
yego
nkageze mu zabukuru watanguye cyane
nkageze mu zabukuru bona turamakunda
nitwa ndarice ntare ukadiye
musinya kingana
66
kuko nyezi ndamwe mukora nk'abanyamuryango n'inyabaki
turakora ibikorwa tugafasha
igihe tubona afise imugoye tuca tumufasha
none mu bumenya gute
kugira ngo tubufashe tubona ubuzima bw'uko abayeho nabi tugaca tuza ngaha mu muryango tukagira kanama tubi munsi dukwiye kuza gufasha urya muntu turabona ko ukubaho kwiwe kumunaniye
babona nk'ubu hariho nk'umuntu duheruka gufasha yadusabye ati muronzanire udukwe warigoye turaturondera ukuntu tutujyana turatumushira turatumufashisha aho hariho nk'abandi nyene basabye ati je n'ukuri nta kazu mfise ako kazu turiyaranje ukuntu twobigenza turakamurondera turamwubakira turagaheza
abantu 70 warikiye mu kigo muryango cha Croix Rouge ku mutumba kibimba asoye n'inkumi nibashika 10 aho bahurikiye muri Croix Rouge ku mutumba kibimba baherutse kubaka inzu yo gukoreramwo ariyo yitwa ikigo muryango ku bwabo kuba batari bafise uburagamo ico bita adresse physique mu rurimi rw'Igifaransa nico catumye ugwaruka rudahurumbira kwinjira mu muryango wa Croix Rouge ku mutumba Kibimba
kobera ugwaruka kwishi batarabona inyubakwa iyo muryango wa Croix Rouge ku mutumba ntibari bwiteho cyane kugira ngo binjire ku waje kobera babura ahantu binjira no kuntu bahaca no kuntu bagira ibintu by'inama ko twazigiriranye niyo turiko turakora ibikorwa kanaka bigacha bituma bataronka aho baca mu kwinjira muri uwo muryango wa Croix Rouge.
Ibiharo vyatorokanijwe mu ntango z'umwaka wa 2015 vyerekana ko mu ntara yose ya Makamba abarukiye umuryango utari imbabare Croix Rouge bagera ku 2016 muri bo ugwaruka ni gwashika 2600 sagaseshwa rumuri ubwo buke bwo gwaruka abanyamuryango bayagishinga indongweza Croix Rouge Makamba. Julien Jimbere n'umunyamabanga nshingwa bikogwa wa Croix Rouge Makamba
bihagaze kuko nkuko twitura umuryango imisi yose bamugirwa n'abantu bakuze hamwe n'abandi babungira bazobasubirira mu gihe abo bakuze bamaze kuba batagishoboye natwibwiriye ico turakibona ari uwo mugambi w'uko mu mashuri yose ari muri ino ntara twipfuza ko amashuri yose yoba yamaze gushikwamo uwo muryango mu bere ya 2015 na 14 ico gikorwa casa n'icari cahagaze gatoyi ariko ubu turibaza yuko kigiye kubandanya amashuri bucatangurira.
Alexi Yangabiye asiyafisa kazi mu muryango utabari mbabare Croix Rouge yatwiganiye ko kuva kiri umunyeshure yari yarihaye intumbero yo gufasha imbabare mu kwinjira mu muryango utabara imbabare Croix Rouge.
Tangwe kuja mu muryango wa Croix Rouge ari umunyeshuri ndaraba ubuzima abandi bajije ni bafise habona ubuzima butandukanye babayemo iyaba uyu mwanya dutakaza dufise ahandi hantu ari occupation ho bari vyiza hako tutakariza kumarigara abantu bakiri bato ico no bahanura bo genda mu minite coroner hajya ku mitumba Croix Rouge iyo bakagenda bakabona ibikorwa bikoregwayo kuko no munsi uhamagariwe gufasha ntaho nikora ejo urashobora guhindukira ugasanga ni wabaye ntaho nikora ugakenera gufashwa ni vyiza ryo kubogira uwo mutima bakaza muri Croix Rouge hararera kuko warakuriye muri Croix Rouge bizo kunanira kubaho
ubuntu ukutagira nkunzi ukutagira aho wegamiye ukwigenga ukwitanga ubumwe no guhuza amakungu nizo nkingi ndwi abanyamuryango ba Croix Rouge bagendera ko muri commune Kayogoro mu ntara ya Makamba. Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidelite kuri iyo nkuru. Mu ikambi impunzi y'abarundi ya Mahama inkwi ziracyari kibazo sico kibazo conyine yamara bafise n'ikibazo cy'ibiribwa nkuko babiganiriye umenyesha makuru wacu Tabita Mukamusoni.
Abatari bake mu banyagihugu bavuga ko inkwi ari ikibazo. Impunzi zivuga kandi ko zifite ikibazo cy'inja. Ibi bituma abantu bakimigwazo kugira ukwezi guhere. Aba ni bamwe mu twayaze.
Inkwi ziraduhanze. Nukuri raba nkanje mfise imijyango nk'ibiri. Turi babiri. Ariko baguha inkwi zingahe zibiri. Bagacuba kugira ngo izo nkwi zizomara ukwezi. Umva ko ari ikibazo kibabaje cyane. Nari nibaguha bya bigori byo bataguhaye kaga kwi. Kazobiteka umva agakwe kamaze guherana n'umuntu umwe bagaca bandika ko ari inkwi zizotumaza ukwezi kose nukuri bihwana n'umunsi agakwe k'abantu udukwitwa abantu babiri naho nyene wacanye neza mugabo byanditswe ko izo nkwi tuzikoresha ukwezi
kibazo nyene ucuje amakibazo ni none nyene ubabigenda guturi yaraje ukagomba irondeza ukuntu kose mugabo ucugurisha rya garama ukagurudukara cawe mu rugahe banyaruka gutse garama ryo mu gitondo kwari guteka saa 6 ariko turihebe tugurudukara twamajana 2 kugira baze gukoresha ku mugoro
twebwe dusaba kabisa kudukwi nukuri urukwi murazi ko ari cyo kintu ari go kirumara iyo umuntu atarose urukwi imigambi yose bipfuye twebwe twasaba kabisa ko inkwi boshobora kutukwibosha kutukongerereza twebwe impunzi kabisa mwizera tugoye yego n'ibintu bitugoye cyane
ubushikiranganje bujeje impunzi no gukinga ibiza mu Rwanda midima bamenyesha ko iki kibazo cy'inkwi bariko baragenda bagitorera umuti mu gutanga amashiga ziga nyinkwi. Claudette icegera cy'umushikiranganje wa midima amenyesha ko kuba impunzi zikoresha inkwi bihungabanya ibidukikije
ku mpunzi 163 bwo ni ko kuvuga ngo imiryango 132 dukoresha inkwi buri kwezi no kuvuga ngo mu gihe gitoya wasanga kubera ikibazo cy'impunzi ibidukikije byangirika. Niyo mpamvu rero ministeri yahisemo ko twagenda dushaka uburyo bwagenda bworoshya bugabanya inkwi zikoreshwa. Ni muri ubwo buryo rero hatekerejwe gukoreshwa imbabura zigabanya inkwi zikoreshwa ugereranije nizo bari basanzwe bakoresha ariko turimo tugana ahantu wenda tuzagera igihe ntidukuye dukoresha inkwi cyane tukagenda dukoresha ubundi buryo.
Mwishyirahamwe HCR nabo nyene bavuga ko bariko bakorana n'ubwo bushikiranganje kugira bafashe iki kibazo gihere. Sabe azamo arongoye HCR mu Rwanda avuga ko gukoresha biogaze mu ikambi bitoroshe ariko iki kibazo nabo ngo kirabarajishinga.
We are looking into innovative way of providing domestic fuel instead of firewood.
Umuntu umwe aronswa urukwi rumwe mu kwezi kose ni mu gihe ugo rukwi abarukoresha bavuga ko barukoresha umunsi umwe bitangaza abazikoresha kuko ivyo kujya bahabwa bisaba gutekeshwa inkwi nyinshi kuko ari ubwoko bw'injya butoroshe gusha. Impunzi zitanga karorero kunete z'ibigori n'ibiharage bitekeshwa inkwi nyinshi kandi nivyo baronswa ahanini. Basaba abagira neza kubafasha kugira ngo izo nkwi zongererezwe nkuko amazi yashoboye kuboneka. Mwikambi ya Mahama, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Tabita kuri iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Nurire kazuza.
Jerome Niyonzima ndikaze kandi mu kiyago cha politike Nurire kazuza mwikundira. Kina ni gice cha gatatu ari nacyo cha nyuma. Cikiyago cerekeye amasezerano y'amahoro y'Arusha amaze imyaka 16 atewe kigikumu. Abatumire ni babandi babiri, Honorable Phineas Nigaba n'umuvugizi w'umugambwe Sabanyafrodebu hamwe rero na Pasteli Habimana arongoye umugambwe FNL iragijya gahutu Remi.
Erega mwarasizo. Ntorere kazoza.
Pasteli Habimana atangura avuga ati ibiganiro vya politike si vy'abanyapolitike bonyene ni vy'abarundi bose.
Ibiganiro vya politike ni vy'abarundi bose ntabwo ari vy'abapolitisiye gusa. Kuko no musi iyo biza kuba ari ibiganiro vy'abapolitisiye ndarivuga ndarisubiramo barundi mu nyumva. Arusha irimo J10 ikamo J7 batahutse bazanye Arusha nibo bari gutogwa. Urabona yuko politike rero
yakiriwe Arusha. Je nda umuntu akwenze bakira ku kintu kimwe tuvugana ukuri. Ibyo bya mato ya 2005 yarabaye kandi twaremeye intahi yashize. Nacho kubaza n'icyo kina kigarukako ngo babara twaremeye.
Ikikwica wewe, ikikwica wewe ni ukuri honorable wama wiyumvira yuko ari uhabwa kuvuga abandi ntibavuge. Yero nyubaha unyubahirize wavyumvise.
Ariko nubade uturengera karimbi.
Oya, urumva.
J7 na J10 ntirengera karimbi. Kuko irafite ibyo yakoze byiza yatabaye ntuburi ngaha.
Ubwo rero ushatse kuvuga yuko iyo tafata inkoho wowe fenya aso wicaye nga
J7 na J10
wa wicaye nga J7 na J10 nubanje kuko afata inkoho mugabo reka kuzubesha mwapfa iyo dutafata inkoho ngumututsi tumwemeze umwana w'umutuzi atewa turavukana reka twicare tuganire niho yagiye yarusha yarusha muri icara rero reka kuzura kabotse
kuko
wiyemeye natwe turiyemera rero ndiko ndakubwira nti ibibazo bya politike n'ibyo abarundi bose si ibyo abapolitisiye bonyene hanyuma uvuze ngo Arusha niyo azanye ibyiza dushitse ngaha hakaba icyo bita konti niko biteganywa constitution imaze kuhaja basoma constitution mugabo
Arusha
bayita mu gifrance objet de reference
nokubwo
yenda mwige politique
niyo bisunga
objet de reference habaye ikibazo baravuga bati reka turebe bari bavuganye
kugira ngo
Habaye ikibazo
ucuja muri Arusha
rindira gatoyi ntabwo ari kuvuga ngo ucuja muri Arusha nshatse kukwereka yuko wewe wavuze wishongora uti ibwirizwa nshingiro ligendera kuri Arusha genda guhindukije mu byiyumviro ndakweretse byumviro bigoroye icyo bita objet de reference
ugize uti habaye ikibazo baca barunguruka bati mbega bapfuye
ubu ndiko ndandika ikete ijambo runaka rirangoye mu gifrance icyo nkora ni iki nzana dictionnaire no dictionnaire icya hejuru y'ubwo nkubwi wanje ubwo nko rero ni bwizwa shingiro Arusha ni dictionnaire kitaske ishobora kugoma gahifunze ibintu bikabandanya byabandanya ubwo hanyuma
habaye ikibazo ukarunguruka uti mbega bapfunditse iki muri Arusha
nakwe bari bapfunditse iki nico sico wabyumvise hanyuma bokora ibiganiro hehe none ubu koko tugana na Phineas wumvise ko ndamaju yaduze ko baju yaduze ubu koko Phineas tugomba dusohoke Jeho mchangu bitana maguru, we sinzi kufisa akakunguruza. Ugira ngo hara dukoma koma. None, feni, ibyo tuvuze ngaha, ari kuri za ntwaro, wari kubivuga, ntiwasohoka sinasohoka. Mugabo, ibigani,
ntwarizi.
Intwaro z'abatutsi, z'agacinyizo.
Wivuze gutyo, ucumenga ubu ni intwaro z'abahutu. Ubivuze gutyo, ucumenga ubu ni intwaro z'abahutu.
None ugomba kumbwira Jerome, niba uri mvuga kuri. Yuko. mu gisoda imbere yo ku revolution iba harabatu bangana
harwa baharuye
ntawa baharuye igisho rirabona none mwoguma mvuga ko hari ha moko tugabara mu moko kubera iki kandi mutamenya kubaharura
uno munsi kubwa pasteur Habimana ho kugwa iki kugira ngo ntagire umuntu numwe yidogera arusha
ntagire umuntu numwe yidogera arusha arusha nibanze yemere ko habaye ibindi biganiro wabyumvise iheje kuvyemera yemere yuko ivuye arusha habaye constitution ni yemere yuko ikosogwa nkuko igwizwa shingiro ribwizwa gukosogwa kuko kuko riturikorera ko darota et d'espace
bera bari bavuze kuti arusha no munsi ni nkakazinduzi umuntu akubitiza mu igisha ruko ubwonko buzinzwe kibazo rero ni mbega kibazo coba cyaravyutse mwaronse ufasha kandi ko gukubitira muri
kazi ni yemere nkuko natanguye ibyiza bike yakoze nabivuze sindabisubiramwo bishigikigwe ibindi bitari byo yakoze nireke babisure mu bayikosore nibwizwa shingiro nuko
urakoze honorable Fenias Nigaba arusha ni yemere yuko ariyo umuntu akubitizamwo akagohe mugabe dakisumba ibwirizwa ni risumba yandi babwirizwa
muramaze gusoma rugero ko atasi rwa mbere rugiye bwizwa shingiro handitse ati vi l'accord d'arusha
hisunzwe ibwirizwa hisuza amasezerano ya arusha
hisunzwe ni kuvuga iyo habayaga ingorane ikiza kugutatu ryugize madidane ucuze utakurabi arusha
ntabwo ari byo uvuze ati vi ter chose nicyo cyakozwe imbere y'igihe ni yakete niko ndandika ndakosohora gusa donc les accords d'arusha ntiziza hejuru ibyo nandika kuko ntizishaka kubikubitwa
jewe nashaka nyako wa munyesha makuru
yego
uzuhamagare abiza amategeko bavuga icyo ari cyo amviza babidusigurire zato ariko iyo ba iyo bagize vi kubyo aho nshobora gushitsa
ati hisunzwe
eh ni kuvuga ibyiza madida ni kuri iki kujyo kicini uri kurasoma ngora ati bacyoze uciza kugira uza kuraba hariya haraguha umucu kwiye niko ndabifata
kumugani nkubu bari kuraba iki
kumugani none ba kubyibuno ibyibiringo baca baza kuraba muri arusha
ni kuvuga yuko habaye impari
baca barabi arusha baraba arusha icyo barundi basezeranye hamba ikindi nacu jewe arusha nakubwiye ko ari ibintu abantu baganira basezerana amasezerano iyo hezi igihe basezerana hashobora kuba ari ibintu bitakijanye n'igihe barashobora kwicara bakabinonosura neza kandi bakabigira umuti muri hamwe ku neza y'abarundi bose atya kugira ngo harabashaka gukumirigwa kuko mu gihe hogira abantu bakumirigwa bavuga ngo les mêmes causes engendrent les mêmes effets tujadushwe mu bya bindi byo gukumira abandi ikiza rero ku neza twese y'abarundi kuko tugiye igihugu twagisangiye twese byashaba ko abantu twicara tukaraba ubwo bunenge go baburimwe tukumvikana ati iki bashaho umwe uwo gihindura tugira ngo twavance nta ngorane abantu bakagira inconsensus ntihakoreshwe ingimba hakoreshe ukujinama n'ingingo nibyo byofasha
urakoze Pastor Habimana
ngo ndakubwira ikintu kimwe umaze kuvuga ngo atari ibyarusha ntitwavance ubuhejeje ubwo nyene gusenyura constitution yuko constitution niyo yonyine duha umuco woroshe gutahura
ariko ibyizwa shingira ikura rivuga uno munsi rirashobora kubaho ritavuye muri arusha iryo dufise no munsi
mbe ko gitambaza kuri to Dar es Salaam muri Olivier Pretoria twebwe ku makoro twasinye nta vire za koro darusha iriko wege ndibiso nta biriko umva rero
ukunda cyangwa ubyemera arusha ariko nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane cyagize icyo gikora mu gihe
gikomeye urumva mugabo amazi kunyereka yuko ari cyo kaminuza ku buryo a constitution tuyinyegeza muri icyo gihe mon frère je regrette niyo arusha yawe ntacyo ntayitushikana kuko ibiza kubiye abarundi bose twiyumvamo
ariko Pastor Habimana amabwirwa shingiro yagiye araba imbere yuko arusha isinywa nta kintu cyatangurira hejuru kuri yo ngo hisunzwe mugabo no munsi ibyiza yo dufite no munsi litangurwa na hisunzwe amasezerano y'arusha
ngo amaga kuba
uyumvira ko ibwiza shingiro y'uno munsi
ikibazo
n'ikibazo yoshora gushiga mu kintu
namaze ko gutahura ige hari ibyo nakubwiye yuko aho bagiriye amasezerano y'arusha uwo bahaye ndabwo ati ntazi ndakubwiye mugabo yabivugiye y'arusha ije duherukirayo yavuze ati tumaze kubyandika abagabo babiri babigiye ko byose barabihindura None wewe umaze kumenya yuko iki kintu ari rwa fundamental ibwirizwa nshingiro constitution ukamara kuvuga yuko hari iyindi text iri hejuru yayo bwige constitution woyisomera iki wasome your text uwo kwirirwa ugora abantu ngo mpaka mubisomye kubera iki mugabo je mvugane reka duhere kuri constitution tugende ku yandi makoro niyo arusha
uburundi ntibucizewe urabye amacakubiri ariko aravuka mu gihugu cyacu cy'u Burundi
amacakubiri yabandi
uyu munsi umuntu agiye gutembera ku musaga umenga agenda afite ubwoba ntibivuga n'ukuri umuntu nashobora kujya ubu saa 5 z'ijoro ngo munyakabiga arafite ubwoba ariko aravuka bino by'amageto none ibyo bintu ko bisubiremo none wumva ibyo bintu si byiza ko abantu bo bihagarika hakiri kare
none ni ndazo bihagarika ibyo
abarundi kujya mu biganiro ega nyicyo ni biganiro nkugana ati none tugume muri ibi ubu bukene bwabaye ndanze tubugumemwo iyi migenda nayo ubundi yandi makungu imeze nabi tuyigume bimeze gutya twicare none tuvugane abarundi igihugu ni gwacu
ariko kuki mutemera kubanza mu icyarane n'aba bari mu gihugu hagati hanyuma muzobananye hanze mwebye
uyu mugwi nakubwiye ko uyu mugwi no mu majambo make no vuga ko ari commission technique y'ubutegetsi
ariko uwo mugwi bo batumira mwebwe mu byita ibyandiro hagati mu gihugu
uwo mugwi gito dushaka bitugora kugira ngo tuwitabe inyene bagiye ntabyo twamenye
ndize mwamenye kandi harashin soti itewe ni mukuru w'igihugu
ubuge ga yitege imirikuru itegeko risohoka harabade consultation muri politique niko bigenda
uwo naho uzo batumira ntimuwitabe
uyo nakubwiye ko ari mu technique uri kwategura dossier butegetse uzojyana yarusha nacu muri opposition turafise une commission technique yateguye dossier izo dossier ndizizohura hama bakudukuremwo icyo tugenderako murakoze
ego pastor
ngomba mpereze nga kumusaga yavuze
yavuze
nti bajayo
yavuze ati muhutu
sibyo munyakabiga nti bajayo masaha 5 y'ijoro sibyo byakweze nde nta nyishu ushaka kumumpa byakweze nde ubu bavuga bati icyo abanyagihugu batoye
wabikweza aramenyekana none uko
none ari anyishu nagusabye icyo abanyagihugu babonyene batoye umugwi 69% yuko igihugu kizotwagwa ni miliyoni 10 hazo mu president umwe rudende nawe watowe hari yatowe a 69% muri ico gihe bakavuga ati urya mugwi yashinze ni commission technique urabyumva muri ico gihe urumva cyo twibaza none iyo komisiyo tekinike bashinze hanze nizo zakubwira abanyamusaga ati nyamara aho tubaje murabakira nshimiye imana ko atavuze yuko umututsi agiye mu kamenge no mu kinama niho tuvuga ko hari abahutu bamugirira nabi icyo ndakomeye amashi babandanye uko twe tugiye kubatembera tuzobatemberera baradukunda ko turabarundi je niko niyo nama ngiri abarundi rero ntabwo arajya makungu yavuze n'urukundo rw'abarundi
ariko yavuze kinati umugwi ushingwa hari hakiye kuba kuje inama n'ingingo
none ko demokrasi wayizanye Burundi ari frodebu urabyumva none frodebu batwigisha iyo demokrasi ahubwo ni bazi batwigisha ibindi bishasha tumaze gutora umukuru w'igihugu twumva yuko ari sense ari le seul maître uwo kudesida kinyamara dukora iki dukora iki akabibaza Abarundi niwo uwo mugwi rero
urakoze Pasteur Hermana reka nagushimire nibutse yuko urongoye umugambwe FNL irakijya gahuturime
urakoze nyakubahwa muradutumira ubundi munsi urabona twahuye turabiri na Fenias ajya turavukana abarundi mwese mudutaburaho muri turiko turashaka yuko icyo gikwereka ko mu Burundi hari demokrasi
urakoze nshimire kandi honorable Fenias Nigaba usanzwe urumuvugizi w'umugambwe Sanya Frodebu akoze no kwitaba kina kigali
mwakoze kudutumira nubaho duhagaze nuko Arusha yakoze ibikorinka tukifuza ko ibyo bifise agasembwa abarundi bo kwicara abarundi bose atanu makumiriwe bakabiganira hama bigahinduka biciye mu nama n'ingingo kugira ngo iki gihugu twese tugisangire nkuko Imana kiduhaye
urakoze nshimire nawe wahisemo gukurikirana ikiyago cha politiki Ntorere Kazoza Jerome Niyonzima ndi muranibwe mubanye no muvyanyu naho butaha
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tukaba tubashimiye kuba mwaduteze amatwi wafashe amajwi agashyira hamwe ibiganiro twabashikirije ni Fatou Alimasi Karara ndabifurije kugira mwese umugoroba mwiza ndabatumira no kubandanya mudukurikirana kuri radio Ijwi rya Amerika.